Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Kujina kirezo jaminongi vili numunani miandakaru mungako yungi vili na mirongi vili na gata natu chuti nangu wakunzi na hisi mungu kukulikira radio Nzamba agate kakawe dabara mfijinda vani kazi marano makurutu wategulie akaza kwa shinyo kikuli zingingo nguru nguru zikulikira amafaranga imirio na majanutanzo marundi niyo umukuru w'igihugu Evarist Ndayishimiye yemereye uzo tanga abantu baturira amasoko ibyo kaba yabivuze mu gihe umugambwe uri ku butegetsi buca uhimbaza umunsi wahariye imbonerakure nayo urunani Sefo Harusha ruriyamiriza amajambo aherutse gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD aho yavuga ko bazokurikirana gushika no ku magufa yabo abashatse gutembagaza ubutegetsi ubwo runani rukavuga ko ababikoze bariko baharanira gukurikiza amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro abanyagihugu bafata ingendo bava mu Burundi bakaja mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bararajishinga n'iterabwoba bagigwa ko n'abajeje iperereza hamwe n'imbonera kure ku mpaka nabyo murabikurikira muri ano makuru naye akabataraya gusa izo nido ni mukanyisa se
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru miliyoni amajana atanu z'amafaranga y'amarundi niko gashimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evarist Ndayishimiye yemeye gutanga kuri uwo wese azotuma hamenyekana abaturira amasoko umukuru w'igihugu yabivuze mu gihe umugambwe CNDD FDD buca uhimbaza ku nshuro igira cumi umunsi wahariwe imbonerakure ahamagarira imbonerakure kuba maso no guterera mu gukinga imiriro mu masoko kurikira umukuru w'igihugu Evarist Ndayishimiye
kumuntu azodufatira umuntu aturiye mu cyangwa avuye tumuhemba 5000 tuzomuhemba uwuzomufata uzo cubeshera umuntu uko tutaturaba ko ari byo none ko tugira ntete tukaraba ko ari byo mugabo ndabwije ukuri twayateguye neza kuko akazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizabiheze kuko bazara abateroriste terorisme murazi igihano igihano kirazo kiraharu turereke turabe kwa gisubiye nkubu ndababwira imbonera kure mwese ni mujinama muvuge muti kuva no munsi nta soko izosura kudushana kandi azikubikunda kuva no munsi muvuga muti nta soko izosura kudushana nuvuga imbonera kure muhana kosinye ahari imbonera kure hose ati jewe ahondi nta kiri gisubira kuhabera imbonera kure rero muvyumve ahamwe ko ibyo mubona byose ni ubu muri initiation bateme ico mubona cyose ni bateme ubu rero ni mwige guhangana na bateme kubera none kushobora gusanga nk'ubu umuntu afise kioske ariwe atuririwe agaca yigira agasigara handukiza none wibaza hajya hari inderetsi za vrai yo kugara ta muntu yarungurutse iyo hari inderetsi za vrai hajya ariko arugara ari umuntu ariko arakwa dasize yakica kabuji yabiheze mukabijya nibigeragezo mukibigeragezo bigutuma ukanura bigutuma ukanura imbonera kure twe tuzohashika jenzo shikaye na jendimo umwe wese niyumve ntituhavyonge gusa ntituvyonge inzira inzira igororotse ntangora nabantu bari mu mahoro bari mu rukundo bibadaneza urugendo bakora ibikogwa emwe ndahubwiye yuko bavuga bati mushize hamwe abantu bashize hamwe bazoshwa kubwira umusozi bati wa musozi tubise twibandanirize ati kandi uzobabise icyo gituma nguma simikira cyane ko kibazo cy'ubumwe ibigeragezo ntangorane bizokwamaho ariko ari kandi kajyoshe ngo ariko ngo aragowe umuntu bizova ko bibigeragezo bizoreka kubaho ngo ariko haragowe umuntu bizova ko kuko Imana aho irakubona nkuvuga ngo uri inyegeje ko nta kinyegeje kitazoja ahabona
urunani sefo harusha ruri ya miriza ituri gwade masokori mazimia kachumi irenga aliku niagire ya matohoza abango kugira ukuri kumenye kane rubo nako ayo majambo ya shiki ijuwe numukuru wigi hugu ahavuga ko uzo vuga abaturira amasoko azoro kagashimne ali hina micho tukurikire Frederic Bamvuginyumvira arongo urunani sefo harusha
amasoko ya tango ye gusha mumuwa kabi humbiri na chumi na rimge mwiche vjabururi vjamakamba uyumosi uyumubyananda gacyepira mu gihugu n'uyu munsi batanguye kuvuga utujambo tumwe tumwe turyoshe ahubwo banatangura gukara ati abariko barabigirane bana babansi b'igihugu ababigize kera sabansi b'igihugu barye babigize kera n'ababigirana n'ababigirana ubu ni bamwe batandukanye kanini gusa nuko abantu bose bariko barakura hasi bavuga bati ibi nibiki rero twebwe turiyamiriza iyo ngendo tukahoza n'abantu bariko barabona ivyabo twibutsa ko abantu ababwiza gukingirwa mu vyabo no mu buzima bwabo kandi babwiza kubakingira ari abo bitwa ko aribo bategeka rero iyo uyutegeka ukamara iyo myaka yose numye ugacha hopo kwa mfuku tingo abazo fatwa ibi humba miliyoni na majana tani vya nacho vivuze kube lako aba ibi miliyoni na majana tano ura vjibi nubimaze kono ni karako mwaka hembi na chumi narima kushikano yu mwuzi akabataji ya magiandugaba vimu kanwa kandi mngara ho mwese mubivona mungaba mkabuka mutereka tukinumire kuko tuwebwe tukemeza haka mwa mwuzi omri kumburakora mdasiguri vya nabuze jobu hundi aru mwoni hatubari yati imbone la kurezara gili chichiku inama numukuru wa wumu mugambwe ntariyo ndavuga izina kandi alamawagi lati tuwebwe tukuliza kukenesha wanyaji huko umunyaji huko tuunze ni yumva na ni mwugira ngo yumve jamu mjoku harira aina chaki tumarilo kukenesha wanyaji huko vili mwunyungu zu mugambwe umugambwe ukeneye kutegeka abantu batiza mashuri abantu batabakenye abantu bari mu bwoba iyo niyo migambi tubona
urunani sefo harusha rukaba rutera ibyatsi ibiherutse gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Ferdinand Kuriyo aho yavuze ko bazukurikirana gushika ku magufa General Godefroid Niyombare nabo bari kumwe bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ubwo urunani rumenyesha ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bari mukuri kubera bashaka ko amasezerano ya Arusha co kimenye ibwirizo nshingiro bidahonyangwa n'ubunyene dusubire dukurikire Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani sefo harusha
mu bisanzwe rya sentare ya muri karya karere yamaze gushikiriza urubanza kavuga iti mu bisanzwe abantu bavuze ko ijyamanda igira gatatu yari mategeko atabo bantu baciye kubiri nibwizwa shingiro ry'i Burundi baca kubiri n'amasezerano ya Arusha bongera baca kubiri n'amategeko agenga urya muryango ingene rero aho gukurikirana icyo kibazo ngo bumve ko abantu bavuze bati hako twebwe tuja kubiri nibwizwa shingiro twoja kubiri n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu nawe nyine ishame yari yicaye ko byari bwizwa shingiro ntako ari kuritembagaza yishimikije ububasha afise agasaba abantu bose ko babwiriza kumukurikira tukatangaza rero niyo ngendo y'ubutegetsi buhari bushimikiye ku mugambo umwe ngene bwo kumva yuko gutembagaza ibwirizwa shingiro ari ikintu tukubaje bakwiye kuninahaza kuko bibaryohera kuko biba barimo baraja mu nzira bipfuza
inzamba
nkuko nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru imyidogo ngo ni myinshi cyane mu bantu bafata ingendo ziva mu gihugu cy'u Burundi baje mu gihugu cy'u Rwanda kubera umwanya munini bamara ku mupaka babazwa n'iperereza ry'u Burundi rifatanyije n'urwaruka rw'imbonerakure bavuga ko bakoregwa iterabwoba ku buryo bamwe bahitamo kubesha ko bagiye mu gihugu cya Tanzania inkuru tuyibaze mugenzi wacu Julien Muzinga
nubwo bishikirizwa na bamwe bafata izo ngendo bavuga ko batumva ukungene iperereza hamwe n'izo mbonerakure badatahura ko umuntu agiye mu Rwanda ashobora kuba ajyanyweyo n'impamvu zitandukanye atari izo mvobo bavuga za politike bavuga kandi ko bimwe mu bibazo babazwa cyane ari igihe umuntu azogarukira wirahiye ukakirenza iyo ugarutse ubazwa igituma warengeje ikiringo wasize uvuze ukishyuye hadabu irenga 100,000
ibintu byo kutaraza mu rugendo twatwa ibyo tutazi nukuri chavi hangi umuru wezi afiturenga ndrago gufata urugendo igie chose bishaki kile tugie mwe no simuru zikana avi aliko tukwede tuwa tugie promosi juti na wagenzi abandi magie kwibuza abandi tugie kondira ama shuri ya wan sili uvika ni mambu watu wazaji zanaho kwa waiki wazo kumateka na wiki huku wazo kumara amasana masaa ulikura wazo jizuko unatiku mgo kwela ko uvuze ko ugiye mzuhi wa nchukwa wazo siru mgo wangu tukwe manja kutugiye mwekwe kwa hanyi huku chacho izi mungu ishi sinisibu kwe buligi humuku umu kuligi hugu chacho ugiye na mabuga kwa hati wazo zihari hakati urundi nukwanda ulisi wazo vila hakati ndongozi noni wazo gula wote kutu kuhidoni ya jihugu watoba wazo shira mwrizi wazo mwge hatari wazo vihari hagati yifika jihugu adesi batu watu jitamu kumukwesha kwa kile mwri Tanzania uotobe shina uwe aduju mbura mwavuga nina shoferi kujiango ududakila tukwese kujitike tukongira mufaranga jina ya chatanga aga haigiturile nyambo nila kuli hama nawa chizbeta kimata
awa wafati zongendo barasa umukuru ugiu kukwe wagari kiyongendo yao wakozi zibi pereleza hangi nukwa gwaru kwa kwimbo nila kule ngokuko bimaze kuwane kakuwa wa shaka kwa kawani biturile
akabari kuri iyo nkuru ya Julien Muzinga duce dusozerera amakuru twari twateguriye kuri no wa gatanu mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bakoze na bagenzanje bafashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri miko kandi bifurije amahoro iwanyu naho butaha.